dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'umunsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Urakoze Etienne.
Ikiganiro dusangira ijambo cy'umunsi twatumiye abashinjantahe bakurikirane hafi ikibazo cyo mu Gatumba n'imyuzurire yahabaye ingingo yafashwe n'abanyagihugu bava muri iyo ntara yo gutangura gusanura ikiraro bavuga ko kishobora kuvamo intambamyi ariko tukaba tuzi kandi ko hariho n'ikete ry'umushikiranganji w'intara hagati nawe nyine yanditse asaba buramatari guhagarika ibyo bikorwa by'abanyagihugu cyane cyane bava mu Gatumba hamwe nabo bakorana. Uyu munsi rero mu kiganiro tugiye gusubira kwiheza ico kibazo tukaba turi kumwe na imvukira za Gatumba hamwe n'umushinjantahe akurikiranira hafi ico kibazo turi kumwe na Julien Nimbona imvukira yo mu Gatumba tukaba turi kumwe kandi na Akimana Pascal Calvin aserukira imvukira za zone Gatumba ziba mu mahanga turi kumwe kandi n'umushinjantahe Eric Nsengimana umukuru w'ishyirahamwe ry'urwakanya Afrika AJAP Africaine mwaramutse bashinjantahe mwese turi kumwe
ndabaye yambu nyakubahwa umenyesha makuru Frederic Nkundikije twebwe aho duherereye muri Amerika tubona bwakeye neza Imana turayikingurukira rero kandi tukagukengurukira nawe ko uduhaye akanya kugira ngo dushobore guterera ibyumviro ku bijyanye n'aho tuvuka n'aho turi mu mahanga twebwe ariko dukurikirana cyane hagufi ibi biberaga iwacu mu Gatumba. Murakoze rero kuri kino kiganiro mwatunganije.
Wakoze kwitaba ikiganiro
Gatumba kana umuntu akurikirana hafi ibikorwa byo kuzibira muzurire bikoreshejwe imashini ibikorwa twafashijemo n'abavukanyi bacu ba diaspora bari mu mahanga.
Murasha kutubwira ibyo bikorwa ivyavye muri iki gihe reka tutangure kuri mwebwe nyene mu shirankahe Nimbona Julien.
Murakoze kumwe jambo nk'uko mumpaye jambo twebwe mu Gatumba kubera imyuzure ya Rusizi tubayeho nabi cyane nabi rwose. Uri mwaka turatwagwa n'imyuzurira maze kaja mu kingombe za Rusizi kubera imvura nyinshi ibyacu bikamerwa nabi inzu zigakomoka imirima igatwagwa reka abantu tukamerwa nabi cyane. Hanyuma kimazemo hafi imyaka 4-5 niho abavukanye bacu ba diaspora batonera ikigongwe babonye uko tubayeho twama turi mu ntekera buri gihe baratubaza twoshora twe imifuko twazi ibyo imifuko byaranse ariko tworonka imfashanyo y'imashini no kuri tukogerageza tugeza tukazibira narejyanye n'icyubahiro mukuru yivuga ati teze imbere wacu amazone yacu makumine yacu tukogerageza niho badushaka bakatubaza ko bishobora kurongera imashini atego cyane turayironda turayironka bahitangira amafaranga turatangira ibikorwa kandi byiza cyane. Abanyagihugu baracyumva cyane barakoma amashyi barasenga baranezerwa eka uraba umunsi mukuru mu karere ka Gatumba neza cyane. Hanyuma amazi yari aranse gukamba kandi ari muci imashini imaze kubitanga ngiye kutariki tariki 8 z'ukumunani zari n'isaha 8 nyine ubwo Imana ikora ari gitangaza cyane tariki 8 z'uko z'ukumunani isaha 8 ni igipawa cya mbere amazi yashaziba mu Gatumba aho yahoraca.
Eric Sengimana ivyo bikorwa vy'abanyagihova mu Gatumba bimvukira za Gatumba hamwe n'abafasha baba mahanga mu bibona gute
ivyo bikorwa ica mbere turabishima ko kugira ico terere yavuka kugira bene wanyu babeho neza ni igikorwa ciza cane kuwitanga kugira ngo gira ushobore gukingira isi ni ibintu vyiza cane ariko icyo tutashimyemo nuko batabicishije mu nzira bitekerezwa gucamo kugira ngo bishobore gukorwa hisunzwe amategeko ndetse hisunzwe n'ubuhinga bukenewe kugira ngo ibyo bikorwa bishobore gukorwa, kuko burya mu gukora ibintu bisaba inzira bitegerezwa gucamo. Nicyo gituma ubona ibwirizwa shingiro ndetse n'ayandi mabwirizwa abikomoka ko asaba ko abantu kugira bakora ikintu bategerezwa guca mu mashyirahamwe, mu makoperative, bategerezwa guca muri leta, bategerezwa guca mu nzego zitandukanye zemewe n'amategeko, ni kugira ngo ibyo bikorwa bishobore gufata umurongo byisunze amategeko kandi biri kordone kandi byinjira muri programme ya leta. Uwo turi mu kintu bita budget programme, ni ukuvuga uzanye amafaranga mu iterambere ry'igihugu, ni ukuraba ko icyo kintu uzanye mwayo mafaranga kiba cyarateganijwe muri iyo komine kuko izokorwamo, kuko uyazanye kitari previ, ni ukuvuga ko ayo mahera acaza gutera inflation kubera ntabari mu mahera yategekanijwe muri ako karere. Rero mu bikorwa bakoze turabishima, ni uko batarose umuntu ababwira uko bitegerezwa kubabwira bashobore kubikora, nayo ku mutima wo kubikora no guterera, ivyo turabishima cyane.
Kimana Pascal muri mvukira ya Gatumba ariko muba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, icyo kibazo mushya na Eric ashikirije ko ivyo bikorwa byari eka uyu mugambi wari kubanza no kumenyeshwa leta ikagira icyo bivuze ko mu bibwa kwiga.
Ubwa mbere turagushimiye mu bimenyeshamakuru batunganije kino kiganiro, hanyuma ndakengurukiye abatumiye muri kino kiganiro, hanyuma nashaka nkeza Abanyagatumba bose naho bahitiwe mu bibazo bikomeye by'umwuzure batigeze bahengeshanya na ntaryo guhagarara mu bibazo barimwo kugira bakingire bikingire Gatumba. Ikibazo cy'amazi rero abatera jewe ndakigereranya n'umuntu akomeretse, iyo umuntu akomeretse akaba ariko anavirirana amaraso imbere y'uko aja canke ajanwa ku bitaro canke ku ivuriro riri hafi, ikintu abantu bakora ni ukubanza kuzibira arya amaraso aba ariko arameneka bagashyiraho pasma canke band kugira arya amaraso areke kuguma ashunshubuka. Ibyo abanyagihugu bo mu Gatumba bakoze kwari ukwihutira kuzibira n'ingoga bwango ayo mazi abatera mu kurindira yuko leta ngiye leta nkozi nk'uko ibivuga iza kubatorera umuti urama ari umuti wo kuko bagomba kuzabo bagakora ibyabo neza. Rero ndawushane gatoya na mwene data ngaha avuga ati ibyaribyo byose ntibakurikije amategeko bari kurindira bakamenya ingene babikora, mu giswahili bakoresha ijambo kuba na utaratibu. Rero nibaza ko Abanyagatumba babikoze kuko ubwa mbere imbere y'uko bandika n'iryo kete cyangwa bashikira mu bushikiranganji bategerezwa kuba bariko barasurvivinga bafise aho baba canke bafise uburanuburamuko. Ivyo vyivyo nanditse icyo bita navuze ati bandage solution, gushiraho nka band. Rero ivyo bakoze byari bitunganye neza kwari ukuzibira ikorwa mbirirana. Rero iyi leta kubera ko baci bazibira kugira y'amazi nagiranije n'amaraso yariko araseseka y'amazi yabatera akazi agahera muri uno mwanya ntabanayekije kubikana, nuko rero leta n'abayifasha baze bakiga ukuntu batunganya iryo dige ata Munyagatumba ariko arahwera, ata Munyagatumba ariko aricwa n'amazi mabi canke n'indwara ziterwa n'amazi mabi azananye muri Rusizi, ata Munyagatumba ariko araturava gugwiwe. Ivyo vyamaze guhagarara ico gihe leta rero ikirongo gufatira ikavuga ati reka turaho ukuntu tukubikora. Ivyo mu bisanzwe ni leta ari kubikora, ariko leta aho gukora ivyo ijejwe yihutiye kuza kumenasa bene igihugu, arivyo vyanatubabaje twebwe imvukira za Gatumba tuba mu mahanga. Ni nko kuvuga kwiyirukanya Abanyagatumba kuko urabona bamwe yabatwaye mubimbi naho batabikunda mubimbi twaratereje dusangiye bagiye bamwe bamwe siyo bakiri kuko ntantu bagoye bamwe bariko baragaruka mu Gatumba canke n'abandi bagiye gusendera mu yindi mihati. Rero mwene wacu yavuze uko imbono yiwe twebwe turi abantu dukurikiza amategeko, twebwe turi abantu dukunda igihugu, twisunga amategeko, twisunga ibwirizwa shingiro, ni nacyo gituma no makete twandikiye abashikiranganji babijejwe kwari kubabwira ati nimuze nyabona rero mushigikire kino gikorwa turazi ko leta ibi ihangayikishijwe n'ibintu byinshi kuvuza
abana. Ego mushya ntaya Kimana, tukivuga kuri amakete hari kete umushikiranganji ajejwe intare yo hagati yandikiye Buramatari wa Bujumbura amusaba ko ivyo bikorwa vyatangwe nabo banyagihugu bo mu Gatumba bihagarikwa iryo kete mwebwe murivuga kwiye
iryo kete umushikiranganje nibaza yuko adafise amakuru atomoye kuko ubwa mbere nta rugo yagiye kuri terengwaje kuraba aho hantu umva afise abantu bamuhamaye amakuru aba informateur agakora kuri ayo makuru ariko byiza nuko yari gushika kuri tere n'ukuvuga ku rubuga akaronka amakuru meza iryo kete twebwe twibaza yuko ari kete yanditse adafise amakuru atomoye hanyuma nta nubwo byanatubabaje cyane kuko twabonye yuko ari afise amakuru adakwiye twamusaba rero yuko ahubwo yoza karaba ibikorwa abo bene gihugu bakoze mu kuzibira hanyuma banamuhamagaye washaka abonye gihugu bahamagara umushikiranganji inshuro nyinshi kugira agende avugane n'abene gihugu abona bene gihugu barongoye biranababaje kubona umushikiranganji afatira ingingo imwe mu biro atagenda kuri terengwa arabe uko abene gihugu babayeho tubwire ntibyaduteye ubwoba kandi ntibyadutangaje kuko niko abategetsi bamwe usanga bagura umwanya wo kuja gukora ibikorwa bajejwe kuri tere
Eric Nsengimana iryo kete y'umushikiranganji aje nkaruhe hagati kuri Buramatari ikete rimusaba guhagarika ivyo bikorwa vy'abanyagihugu cane cane ivyo bavuga ko ari digue bariko baragira ku kiraro mubona gute iryo kete umushikiranganji yajeje intare hagati yandikiye Buramatari amusaba guhagarika ivyo bikorwa biriko birabera kuri ico kiraro
icyambere imbere y'uko mvuga ku ikete umushikiranganji yanditse ni ukubanza gutahura ikintu kimwe kandi nk'abarundi twese dutegereza gutahura ikintu kimwe ko n'uwo ariko aravuga atege mutse akora ku kazi akora muri Amerika na konzi mugabo ntashobora gukora ikintu kitari kuri programme ya institution akoreramo rero leta y'u Burundi irafise programme ibikoreramo ikagira ni na priorite ikanaliza nivyo itegereza gukora no kuvuga ikintu cyose uza uje gukora kitari kuri uwo mugambi leta yateguye cyangwa yatekanije ni kuvuga ko icyo kintu ntigishobora kwinjiramo kiba kije nk'ikije kugira robelio cyangwa sabotage abategetsi batandukanye yavuze ngo ntibagiye kuri tere ariko kuva umwuzure ujaho abategetsi batandukanye baragiyeho baragira amanalize barashyiraho abahinga baravuga no kuri televiziyo nasiyonali atahora amazi ariko arahigarurira
Julien Nimbona ibikorwa abanyagihugu ariko barakorera aho mu Gatumba abanyagatumba ariko bakorera ngaho kuri ico kiraro vyo bimeze nka sabotage chanque rebellion nkuko umushikana na Eric abivuze
yo kwizigira ko kubira nibaza ko atari sabotage nkuko kavyumviye chanque rebellion n'ubugumutsi twenshora kugumukana leta leta yadwe uburenganzira hanyuma tubona ko turaniwe n'imifuko turonka imfashanyo y'imashini ntitwari kureka rero kuyigwanako kandi tubikora leta itubona abategetsi baratubona kandi bamwe baradushingira ibyo byigwa avuga sinzi ibyo byigwa uwo yaje kubikora uwo ariwe naho yabikoreye iterambere ryose rikogwa icyo bisi iterambere cyose kije gukogwa abenegihugu baba aho hantu batagishijwe inama iterambere ryabo twebwe tubimazemo imyaka ishirenga ine itanu leta iratubona nihiri niwe umubyeyi wacu uyu mwaka bicaye umurengera tubona umuntu kuko umushinganyi Pascal yabivuze iyo umuntu akomeretse imbere ya byose ubaza kumvuga uruguma niyo avunitse umuntu ubaza gufata nyine irya gufa idari kiri mu kagose birenze bimushyira mu bitaro twerere ni uko kumurira umuntu yibera ahantu heza cyanke ari muri babandi batarinzwe bafatanije mu kutagomba gakiba kwibaho n'abanyagatumba ekumbure naragomye ko bakumurongo ni ibikorwa byiza haraje abategetsi babategetsi nyine bajejwe kurwanya umwuzi ubwira ko turabikora imashinari iri baradushigikira haraje abatekinisi aba engineer baradushigikira atahubwo leta yari ikwiye kumwa umukono ibikorwa nyene igashigikira bene gihugu byakora kora cyo bagomba kuvuga iyo kete mbere umushikiranganji yajyanitse twese nuko nuko habaye kubura amazutu tuba twarahejeje umugambi wacu kera kuko barabishimagiza uretse umugwi tutazi uwo ariwo wagiye kubwira umushikiranganji atanashika ni kubitera nukuri uyu niko cyagenda yike kwa kubwira byumve nimba ari washira amakuru umbere umushikiranganji atagoma gatumba na bene yuko bayibamwo amenye amakuru aziravuga cya kabiri umushikiranganji kuba bya leta ajijwe iyo bantu yari ashyitse hirya hejuru ku munsi wa mbere
n'amatera kandi arashika aravuga ati nukuri abanyagatuma ndabakeje kubona muko minduru ikiraro kugoma tumerwe na kigo kiratwagwa ndabakeje ndabashimiye jewe ndumwe jire aramba kubuka arambwira ati urumushinga ntakundi igihugu kuna zone yawe rero uyo muntu sinabyumva aranemera ati vuba buca tugira kiraje kino kiraro kigoma kimerewe neza ejo nikiyaga kiboneka leta isubire mu ihumbi n'ubutunzi bw'igihugu babihungabana
Imana Pascal Kelvin mwavuze ko mu bisanzwe mwemera ko leta ariyo iteza gutuganya ibikorwa nk'ibyo inyuma yaho iryo kete ry'umushikiranganji yajejwe intwaro yo hagati risohokeye ikintu mugiye gukora abanyagatuma n'ikiye kugira ngo mukosore tumwe mu tunenge twibonekeje mu gutangura ibyo bikorwa
twebwe twarabwiye inshuti za Gatumba inshuti z'u Burundi n'abanyagatumba ba mahanga yuko tugeramiwe hari amazi yamadutera bararaba ku masanamu barabona yuko ajya amazi atera mu Gatumba ari ibintu bisanzwe cyane kuyazibira baraduha ubururero nkaho muri za Hollande abanyagihugu baho baba cyangwa bubatse mu mazi kandi babanye neza n'amazi baraduha ubururero imizu y'izuriri baza Bangladesh cyangwa no mu Bushinwa eka rungaha muri Amerika ahantu usanga niyamazi ateye abanyagihugu bafise ukuntu babwirwa kwirwanako rero twizera yuko leta yo twumva kuko turiko turagira ubwigoro bwo kuganira na bamwe bamwe muri leta tubereka yuko ibishikira zone Gatumba atari ibintu bikomeye cyane nkuko babyibaza
ati twifuza yuko leta yo kwegera abayifasha natwebwe dukunda Burundi tuva mu Burundi naho turiko turapagasa turi mu mahanga umve impanuro tubahereza yuko abahinga b'abarundi bari hanze bakoranye n'abahinga bari mu Burundi burya botore umuti urama kuri ico kibazo cy'amazi atera mu Gatumba kuko ni ikibazo gitoya cyane turavya aho tuba mu mahanga hategwa n'amazi gusumba na hajya mu Gatumba kira noneho hariho ikigega mpuzamakungu cha oni mu gisata kijejwe kugwanya ibiza n'isibe cemeye gutanga uburyo kugira ushobore kuja gufasha gutunganya neza ry'amazi aterwa imihanda y'abanyagatumba hariho abafasha Burundi bemeye kuzana uburyo ikana twebwe turafise uburyo bwo kuja gukora neza gutunganya rya digi hajya hamwe leta yoba idafise undi mugambi tutazi nibaza yuko yokwemera ico dusaba yuko twakorana nayo kugira tutunganye hajya kuko umuti wo kubimura abene gihugu ngo bagenda handi si wo muti urama na gatoya rya ni zone transfrontaliere hacaho ibintu byinshi cyane bishobora kuba ibyiza ku gihugu cacu cyangwa bikaba ibibi ku gihugu cacu ni byiza ko ijya zone bayi proteja kandi bakorana n'abene gihugu nezo toktone abene gihugu bahajya nibo bamenya ni gukingira igihugu bivuye ku mbibe z'icyo gihugu rero twibaza yuko leta tuzobandanya tuganira nayo kandi kira noneho twaramaze gutangura kuvugana n'abakunda Burundi abakunda Gatumba inshuti zacu abagenzi bacu bariteze kuza kudushigikira twebwe twifuza yuko leta yutwumva kugira dushobore gutunganya Gatumba neza turi kumwe byose birashoboka
Eric Nsengimana akamo k'abanyagatumba mu kavuga kwiki
akamo k'abanyagatumba ico tukavuga ko nuko ibintu byose bakora abo bikorana na leta kubera ni si igihugu kindi kiri mu isi cyangwa ngo kabaka parti ka Congo ni bakorana na leta kandi bisunze imigambi ya leta uko imyuzure yagira zajya niko leta yagigira ibyigwa guhera kera hanyuma irabishira habona irerekana ko atari novuga ikibanza cyo kubamo hanyuma iranatora ayatora na solution yuko bategeza kuja kuba handi kugira bakingira bene gihugu gukora nako ibintu byose bagiye barakora byimugira bakingira bene gihugu bitashoboye gukunda barafata ingingo y'ukubashira mu masite kugira barabe kwa mata agabanuka biranka barazana ba expert na environment barabagira bati ibintu bikunda abantu nibamuwashira ahandi gutinda bashoboye gukreya site yaho batakuba mu yandi matongo atari mu Gatumba rero ufise amafaranga cyangwa uba wiyumvira ati nshaka gukora ikintu irifo kugikora ubanje kuraba ko icyo kintu giteganyijwe na guverinoma niba gide ntuzeye novuga poderiyo ngo zitegereza kuguma ngaha kandi leta yaramaze guterekekanya ayandi maparis Brussels ategwategezwa gucamwa bari sekirize kuko mu babikoze batwe ka leta yamaze gusohora ibyigwa ikerekana ko abantu bashobora kugira isanganya abantu bagapfa muri ico gihe abo babikoze nibo bazogira ikibazo cy'ukuvuga bati bo kwangaca guverinoma gute noneho leta nishobora kuvyemera ko hari umunyagihugu umwe apfa yabibonye bategerezwa gukora ibishoboka byose kugira bakingire umwenegihugu rero muri ivyo byose ariko barashigikiriza bavuga bati dushaka kubaka idikica kugira iki nibabanze barabati mbega birimo priorite di guverinema guverinema yavuze iki kuri kino kibazo kuko kuja gukora ikintu kinyuranye n'umugambi wa leta ni nko gushinga leta mu yindi kuvuga ngo twebwe turabanyagihugu ngaha ngo tugowe leta yababwiye ati nimupfe ngaha muce ngaha turabategurira ingere mubaho byose hanyuma mwuka bavuga ngo ntituhava ejo bagaca bamera nk'uko byabamereye bakisanga umunsi umwe baryamye n'abari barahumye bagasanga buzuye amazi mu gitanda abasomye nturabagize iki byo bizobazwa nde bibazwa guverinema
Kimana Pascal da Kelvin mwebwe ntimutegera wa ayo makinga ya leta cyane cyane ku byerekeye ubuzima n'amagara y'abanyagatumba bashobora kuba bomerwa nabi mu gihe byoba byaramaze kugaragara ko kubandanya kubaka muri icyo kibanza bishobora kuba mu ingaruka mbi
twebwe twibaza yuko leta yoba ifise izindi mpamvu zihishije tutazi kuko amazi yateye Burundi mu bice bitandukanye mu Burundi yarateye mu Kibenga yarateye mu Kajaga ngaho muri zone Rukaramu amazi washaka yarashitse no mu kibuga c'indege harya amazi no mu Gatumba yashitse mu Gatumba yashitse n'ahandi twumva rero abo bandi igituma batimugwa ubwo bwigoro leta iriko ikora kuri Gatumba itagukora aho handi hantu hatewe n'amazi rero n'ibarabara riri kuri Polo yugawe jewe ndaja mu Burundi ndahabona ariko kabone mengo bafise baranyotewe cyane kuri Gatumba hari ibindi bintu tubyo byose leta ikwiye kuduhereza ko umuco kuko yabara ari kwimura abantu bari guhera nabo mu Kajaga ega Kajaga yaratwawe hajya nuko mutahabona bari guhera mu Kibenga abantu baromutse baravuye mu mazi twebwe rero mu Gatumba tuvuga ati twebwe izode yacu ibandanya itekanye neza kuko bari n'igihugu barahari nibyo abo babangamiwe n'amazi bari muri kote ya mushasha hariya washaka baravuyeyo baragiye ariko abandi barahantu amazi atagera hari abantu bashoboye imitahe yabo harya babayeho bafise ubuzima bumeze neza bafise inyubako zikomakomeye bubatse bafise amaaktiviti yabo ariko aragenda neza leta yo guciza ngo nimwimuke namwe naho mudashikirwa n'amazi nibaza ko ivyo vyigwa leta yoba yarakoze sinzi abahinga bariho yakoresheje umuntu yobishira akabaza kuko turabona ibindi bihugu mu bindi bisagara ukuntu bitunga amaleta yahatunganye ibisagara biba birimwo amazi cyangwa abikunda gushikirwa n'amazi kandi abenegihugu bakabana neza n'amazi none gatuma nibo bavuze ati ngo reka dutunganye turi kumwe na leta dutunganye hano hantu leta igace ivuga ati ntimutunganye ahubwo nimuve ngaho itagerageje no kugira kandi kigoro ko gutunganya aho hantu abenegihugu baca bavuga ati byose ni kuki mutwongora kandi mwebwe mwenyine muri leta muguma kubaka kuko hari abajenerali numva bakomakomeye bariko baragira imigambi ikomakomeye mu Gatumba hirirwa hari amakambyi aje guseha gusesa amabuye n'imiyagankuba bariko barabandanya bayitwara mu bindi mu yindi bice hafi yo kuri frontiere none kuki babimura abenegihugu mu Gatumba ariko bakaba ariko barazana rya terambere mu Gatumba kuko twumva ngo ariko barubaka zone economique hajya mu Gatumba alors ni bindi gihushane twebwe twibaza yuko leta nabo bita ngo abahinga ntitubazi ubuhinga ukuntu babukoze gushika aho babukoze ariko turabya rujya rusizi jewe ndahagenda niho mvuka iyo ngiye mu Burundi nibaza ko ari ikibazo gitoya cyane niweje aho mbaye naho naciye gishobora gutorerwa umuti hariho ugushaka kwa politiki kwabo bantu muri leta
mu gusozera nimbona Julien ni kimusaba na leta y'u Burundi muri iki gihe imaze kugaragara ko abanyagatumba mutavuga rumwe n'ingingo leta ishaka gufata
yego murakoze cyane ariko mbere ko tusoze ntagomba mbwire Eric ko zone Gatumba ari zone nziza yo kubamo cyane kandi nziza ikigira kabiri abafashe ingingo ko zone Gatumba atari kubamo nimba atari muri abo bafashe ingingo ko yomeya ko zone Gatumba ari nziza kandi bafashe ingingo atariyo kubyigwa babeshwe n'abigize ngo nabahinga agwa kugira ereke kumena hazi azoze ndahamwereke arabe ngende hameze mbere arabe nikiraro ka Gatumba pont de la Concorde ngende kibereje ijisho nari ryazo ne ko mirombike igoma kuba kwa mugatumba zone gatumba ubakwe inzu cyasha batunganye neza nko paskara bivuze ari abari ko rahubaka kumuri bose wundi mugambi tutazi banyegeje kwe abanyagatumba twebeneho niheza aho kuba ico twifuza reka ni usaba leta nuko yojikira akigoro kaba nyagihugo mugatumba na cyane cyane dufashijwe n'abadespora biwacu bari mu mahanga batubone impuhwe bagafashanya umugambi wose bakora kora ukuzibira umuzurira kuko imvura igomba kugwa n'ukuri batubwira ikigombe imvura igomba igwe hajya hari hasigaye hari hasigaye ahantu hatoye cyane bagomba tubamarire niyo mashini twari kuba dukorotezo negatumba neza yubaye mahoro mutekano uretse gice gitoyi cya mushasha ya mbere n'iya kabiri n'igice cya gahara n'ahantu hatoye turahari leta idufashe dushyigikire
zone gatumba ikingi igwe ibe protest mwe Eric Segimana akama motera abanyagatumba nakahe
akama notera abanyagatubahiriza ingo ya leta kuko nubwo ari karavuga ngo niheza kuba abanyagatumba benshi bamaze kwa burira ivyabo abari batunze amazu yabo ngira nta ayavuze ko ntazi ngira nta ni watarajayo kubera ko aramazu menshi ama miliyoni menshi amaze gutwagwa none niho cyano kuka cyo mu gatumba birababanje cyane bako umuntu yo ndamwe buryo kuko ama etage menshi amaze gutwagwa kugira abantu benshi bibera ama etage byose amaze gutwagwa kugira ugenda warurwe bagenda n'ubwato rero sinzi cyavuga ko ari espace y'ikubamwo kwari kuba mu mazi hari abantu baryamye benshi biba babyuka bapfuye uno munsi abanyagatumba barimo buhungiro leta ya deploye amazite ito yuko wapuza bakre ya waganga speciali yuko wapuza kubagaburira niki uundi nawe bariko bahungisha abantu na bariko basubiza mu ntoze mu ngorane kuko cembe Bujumbura gatumba turahaca turahabona tudakizaye na mahafi tukayororerayo tumwisha muri korea mu gatumba tukisira pa proje atandukanye na ma programme dirigeante yo sio kuvuga ngo ntaho tuzi ni muhira
turahagome akajambo kandi mwamushye nahe Akimana Pascal
akajambo kanyuma nyakubaha mumenyesha makuru nuko dukenguruka leta MJ leta ngozi yuko ikunda bene igihugu kandi ifata bene igihugu bose cyo kimwe atanya gufatanya gukira abo banyagatumba rero akamo batera iyo leta yabo bitoreye nakamo keza yuko gukorana n'abanyagatumba bagakorana n'abahinga batandukanye n'abasanzwe bafasha u Burundi kugira batunganye iryo digi hanyuma ibintu biheze bigende neza dutere imbere duteze imbere aho tuvuka kuko nta muntu yoza n'umunzane wo gupima ati uyakunda u Burundi gusumba uyu canke uyakunda gatuma gusumba twese turakunda u Burundi turakunda aho tuvuka hanyuma twiteze guteza imbere twebwe nk'imvukira za gatuma ziba mahanga guteza imbere igihugu cyacu na cyane cyane aho twataye uruzogi aho dukomoka tutegereza kuraba ukuntu tubateza imbere n'ibyo murakoze kumenyesha makuru
murakoze Akimana Pascal Calvin kukanya mwa toye kugira ngo muganiye n'iradio hejuru y'Amerika kuri iki kibazo gihambaye
murakoze turabashimiye nyakubaha umenyesha makuru n'ikindi gihe muzodutumire kugira dushobore gutanga umuco aho biza bikenewe
ndagushimiye nawe mushikana Eric Nsengimana kukanya mwatoye kugira muganiye n'iradio hejuru y'Amerika
natwe turabashimiye kukanya mwaduhaye kugira tugire ico dushikirije ku bibazo bihanze abenegihugu mu gatumba
ndagushimiye nawe mushikana Julien Nimbona kukanya mwahaye iradio hejuru y'Amerika
nanjye ndabashimiye cyane mwinshi amakuru ndashimiye nabo batsa ikiganiro ngabanize ko akamaro ka leta nk'abanyagatumba igihe gufasha
murakoze mwese ndabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi dusangire ijambo mugire amahoro mutekanirwe mu banyu no mu byanyu
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku ijwi ry'Amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radio zisanzwe abatwumviye kuri internete namwe mwatwumviye kuri telefone zanyu zigendanwa nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio Ijwi rya Amerika kandi murakarama. Dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.
It's the MP record. Dr. Mash production. Holy 7, your smile.